Iri n'ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti mu duteza amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu. U Rwanda rwaraye rweretse abaterankunga ibyo rukeneye mu kwirinda indwara ya Ebola.
Aba baterankunga rero turafatanya kuva twanatangira, dufite abahanga bavuye Ebola. Abangaba rero icyo batwijeje ni ubufatanye.
Uwo ni Patrick Ndimubanzi, ni umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda. Iyo nkuru n'izindi zirimo n'iz'imikino ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Alois Bigirimana.
Urakoze Edi, ndamutse nabo tuzindukanye. Tuyahere mu gihugu kibanyi cya Congo. Igisirikare cya Congo cyashikirije cyo ku munsi wa kane ko cigaruriye agace ko mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kari mu minwe y'abitwaje ibirwanisho inyuma y'igitero cyahitanye ubuzima bwa 17 muri abo barwanyi bagirizwa iyicwa ry'abasivile baharurwa mu macumi. Makuru ava mu murwi wa ONU wa MONUSCO wagiye kubungabunga amahoro muri Congo unafasha kandi rimwe rimwe abasirikare ba Congo ku rugamba washikirije ko ayo makuru ari ayukuri. MONUSCO yarafashije muri ibyo bitero ikoresheje za kajugujugu kuri uwo muhari w'abarwanyi witwa Ngujoro. Ibitigiri nyakuri byabahasize ubuzima muri abo barwanyi ntibiramenyekana neza, mu gihe igisirikare cya FRDC kishikiriza abarwanyi 17 bahasize ubuzima. Iradiyo ya ONU nayo yashikirije ko hafuye abarwanyi 16 bishwe hamwe n'abasirikare 3 ba Leta ya Congo bahasize ubuzima. Urunani rw'abanyesudani rusaba ku gisirikare gihubutegetsi abasivile rwashikirije jo ku munsi wa kane ko rwaronse integuro y'amasezerano ya Leta mfatakibanza yateguwe n'igihugu cya Ethiopia hamwe n'umuryango umwe bwa Afrika. Mu makuru y'ijwi rya Amerika rikesha itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP, iyo integuro isaba ko haba Leta yiganjemwo abasivile benshi, ariko ntaco yavuze ko kuboja mu nama nshinga mateka yifata kibanza. Integuro ya mbere yari yateguwe na Ethiopia nyine yashizeho inama nshinga mateka yifata kibanza izo bigizwe n'abashinga mateka 300 abo mu runani ruharanira ubwiyunge n'ihinduka bagatwara ibice 67%. Ethiopia hamwe n'umuryango umwe bwa Afrika bariyemeje gufasha mu bya kidiplomasiya mu gutorera umuti uruhagarara rwa politike muri icyo gihugu. Bombe zibiri zatewe n'abiyahuzi itinisi ku murwa mukuru wa Tunisia zishe umupolisi umwe zikomeretsa abanyagihugu bashika ku 8 nk'uko abategetsi b'ico gihugu babishikirije. Nta numwe yitirira ivyo bitero araboneka. Igitero ca mbere cabereye hagati ku murwa mukuru Tunisi hafi ya ambasade y'Ubufaransa. Iyo bombe yahitanye ubuzima bw'umupolisi umwe n'abasivile 3 bahakomerekeye nk'uko bishikirizwa n'umushiranganje w'intwaro mu gihugu hagati muri Tunisia. Inyuma y'iminota 10 uwundi mwiyahuzi yiturikije ko bombe ku gituro ca polisi muri district ya Al Karjani hakomereka abapolisi 4 nk'uko umushikiranganje nyene yabananije abisigura. Tunisia caranzwemwo ibitero by'imihari yitwaje inkoho hamwe n'abiyahuzi inyuma y'ikurwa kuri ku butegetsi bya perezida Zine Al Abidine Ben Ali hari mu mwaka w'2011. Tukivuga ku bitero kandi abasirikare bashika 27 ba Siriya barishwe, abandi 3 barakomereka. Ni mu bitero bibiri byagabwe ejo ku munsi wa kane nyene n'abarwanyi bashamikiye kuri Al Qaeda mu ntara ya Hama n'intara iri hagati mu gihugu bishikirije. Ibyo bitero ku birindiro by'abasirikare ba Siriya byabereye hafi y'imihana ya Atsane ni mu buraruko bw'intara ya Hama nk'uko uwo muhari wavyigambye uvuga. Ishirahamwe ryo muri Siriya ikurikiranira hafi iyubahirizwa ry'agateka ka muntu mu ntambara ryabwiye ijwi rya Amerika ko ridashobora kwemeza nimba abakora iterabwoba canke abarwanya leta bari nyuma y'ibyo bitero vyeje ku munsi wa kane intara ya Hama yamye iri mu minwe ya leta ya Siria naho bimwe mu bice byayo hari igihe byari byafashwe n'abarobere hamwe n'abarwanya umuhari wa leta ya Kiisilamu mu nyuma yayi mu mirwano yayihiti yemwe. Radio ya Amerika makuru tuyabandanirize kuri Turukiya na leta zumwe za Amerika aho president wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan avuga yuko afise igishika cyo kuganira na president Donald Trump kugira barangize ukutumvikana guhagaze kuko ntico gihugu ca Turukiya caronse cahawe n'u Burusiya misile zo mu bwoko bwa S-800 uwo mubonano witezwe mu nama barimwo y'ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi i Osaka mu Buyapani. Umubonano kandi ubonwa kwari amahirwe ya nyuma yo gukinga ivavanura hagati y'ibyo bihugu bibiri biri mu ishyirahamwe NATO canke OTAN. Washington ivuga ko ubwo bwoko bwa misile buhungabanya ubuhinga bwo kwikingira bw'igisirikare cy'ishyirahamwe ryo mu burengero bw'isi gishyize hamwe mu kurwanyiriza umwasi hamwe ariryo NATO cyane cyane ubuhinga bw'indege ya 35.
Urakoze ya Louise ku makuru uheje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumunabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda impuzo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu citaho impunzi HCR kivuga ko gifise ikibazo cyo gufasha impunzi kuko uburyo butera ugabanuka mu gihe kuri uyu wa kane wari umunsi wahariwe impunzi ku isi. Uwuserukira ico gisata mu Burundi yaramenyesheje ko mu bihumbi birenga 70 by'impunzi biri mu Burundi bice 99% bagizwe n'abanyekongo. Inkuru Ijwi rya Amerika ryashoboye kuronka bifashijwemo n'abanywanyi bayo. Tugiye kwisomerwa na Desire Hatuyimana umenyesha bakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Impunzi z'abakongomani ziri mu gihugu cy'u Burundi zivuga ko nubwo ziherutse kuronka indongozi shasha mu gihugu cyabo zitarota zisubira iwabo. Uyu ni umwe yari yitabye ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi.
Buta c'est terrible parce que d'acho tufite ga rabonanga inyo 15 pour parce que na mujyango yibo.
Izi mpunzi z'abakongomani zibona ko kugira zitahuke hari bikwiye kubanza gushirwa mu ngiro. Zisaba umukuru w'igihugu cyabo mushasha Etienne Tshisekedi gushiraho politike nziza yo gutahukana impunzi. Hagataho zivuga ko aho zahungiye mu Burundi ahanini zibeshwaho n'umuziki ariko na ukaba utabateza imbere kubera ibura ry'amategeko awugenga. Zimwe mu ngaruka zo kubaho kw'izi impunzi no kutiga kw'abana babo nk'uko uyu munyeshuri abivuga.
Ari abanyeshuri usanga bareka kugenda ku ishure kubera amaminyofani cyangwa babuze icyo bandikira ko amakaye cyangwa babuze uniforme bambara cyo gutuma tuje dusaba yuko badufasha utuntu tumwe ku banyeshuri.
Uyu munyeshuri w'umukongomani avuga ko kandi izi ngorane bagira mu mashuri rimwe na rimwe ziva ku kudahuza ururimi n'abigisha.
Ni benshi usanga bibagora ugasanga umwigisha avuze ikirundi mana nawe ntiyacyumvise neza. Samisha mbiswahili arebisha tumvikiswahili gacumengo aramutuze kishagenda kumukuza amanota yo mu ndero kubera yamwishuri mwiswahili kandi yamwishuri na giswahili bayumva n'uyo mwana nawe na kirundi bayumva ugasanga ntibumvikana neza.
Userukira igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu citaho impunzi HCR mu Burundi buri mwaka bamana ibibazo bijanye n'impunzi sama ziyongera mu bihugu bitandukanye vyo ku isi. Gogo Hokpoti asigura ko ivyo bigira ingaruka mu buryo buba butekanijwe gufasha impunzi. Ahagira ati
Et ça, c'est un défi auquel nous faisons face chaque année. Et je peux vous dire que chaque année, nos budgets diminuent. Et nous
devons donc utiliser toutes les initiatives que nous avons pour essayer de faire face aux priorités.
Et pour nous, la priorité, c'est la santé, l'éducation, le livre que nous donnons par le biais des femmes pour
éviter. Nukwivuza kwiga ibifungurwa dutanga ku mpunzi biciye muri PAM. Turafise kandi politike yo gufasha impunzi ziba mu bisagara n'iziba mu makambi. Ibintu biruko mu gihe hari n'abarundi bahungiye mu bindi bihugu bamwe babandanya guhunguka. Umwunganizi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko hamaze gutahuka impunzi z'abarundi zigera ku 178. Tarsisi Niyongabo avuga ko ikibazo kinini kiri ku mpunzi z'abarundi ziri mu gihugu kibanye cy'u Rwanda zitemererwa gutaha.
Impunzi zahungiye mu Rwanda uno munsi nta burenganzira bwo gutaha mu Burundi bafise, n'ababishaka ntibabemerera ko baza kireka baje batorotse. Ibyo navyo rero tubishira muri wa mubano atari mwiza, ariko kandi tukaba twizeye yuko ibihe bihibindi tukizira yuko umunsi uri izina n'impunzi ziri mu Rwanda bazoziha uburenganzira bw'uko abashaka gutaha mu gihugu cy'amavukiro batahuka atagitsure eka atawanja wangu.
Ku bijyanye n'umutekano muke umaze iminsi uvugwa mu ikambi y'impunzi z'abarundi zirinduta mu gihugu cya Tanzania, umwunganizi w'ubushikiranganje bw'intwari yo hagati mu gihugu avuga ko Tanzania aricyo gihugu bumvikana cyane ku bijyanye n'impunzi.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi d'Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,600. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi d'Amerika, Radio Yanyu.
Impunzi z'abarundi ziba mu kambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zaributse umunsi mukuru w'impunzi zisaba leta ya Kongo gucungira umutekano wazo bitewe n'uko akarere ka Fizi izi mpunzi zirimwo kamamwo ingwano hagati mirwi itwaje ibigwanisho. N'inkuru yo mu menshi makuru y'Ijwi Amerika Vedaste Ngabo ari mu Rusenda.
Zine ndirimbo z'impunzi z'abarundi zari kuri defile yatangiriye kuri biro ya komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi iri mu nkambi yo mu Rusenda ikomereza ku ibarabara ryo muri centre, aho izi mpunzi zatambukaga zibyina bizigaragaza ibyapa byo kwishimira uyu munsi mukuru wazihariwe. Izi mpunzi z'abarundi zimaze imyaka 4 muri iyi nkambi zibinyujije mu ndirimbo, mu mivugo ndetse n'imikino, zagiye zigaragariza abashyitsi baserukiye mu mashyirahamwe akorera mu nkambi arimo HCR na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi bimwe mu bibazo biziraje ishinga.
Uwo munsi mukuru tuwijije dufite ibibazo, tukaba dufite ibibazo by'ukwerekeye mu bintu by'ubuvuzi. Ubu urashobora gufatwa n'indwara washyika kwa muganga bahagupima indwara bakayibona, ariko kugira baguhereze imiti y'iyo ndwara bikaba ibibazo. Ugaca wewe uza wumva ngo genda ngo kuri formation ngo ugure imiti ngo iyi n'iyi ngo niho ngo ushobora kuronka ingene ubaho. Nawe ukaraba nta maho dukura amahera ntabwo twigira ukaza tubona uburyo bwo kwivuza. Bamwe bamwe bakaramukaba bapfiramwo, abandi bagasinzikara sana, abandi bakigira mu bibazo by'amasengesho kubera abona bataha buryo babatumye kuja muri formation nta mahera bafise nta kubabigenza bagira naho babone bararembye acajemo n'itwatutaye aronka yamfungurwa akagurisha niyanza rigacitera agahava hwereramo akagenda na transferi baduha. Ubu barazivye bavuga tutararemba niwishikane wandaruka ushike kwa muganga. Imodoka zahora zidutwara ubu ntituza akazi zikora, tubona zigenda nitumenya ngo ziri mu kazi akanakana
nibizi poste userukira impunzi z'abarundi muri ngambi yo mu Rusenge yasabye leta ya Kongo kurushaho kubacungira umutekano kubera imigwano imaze iminsi ibera ruguru y'ingambi hagati y'abasirikare ba leta ya Kongo FARDC n'abagwanyi babo mayimayi
mu bijyanye n'umutekano twasabye yuko botwongerereza baducungerera umutekano hano kwino kambi kubera ko umutekano tubona kari mwiza cyane turabye ahantu duherereye twama tugira ko tusaba ko nko mu gihe bariko barashaka guhungura bamwe bamwe babyishakiye kuko batubariye ko bagize inama na hase na leta y'u Burundi twasabye ko nk'abantu batazohava basubira mu gihugu cyabo cyane basime kuguma hako nabo bobigira uburyo bw'ingene bashobora kuzoraba ingene babashira hano bashobora kwicara bafite umutekano hama tuca turagaruka ku kibazo cy'ifungurwa turerekana ko ifungurwa dusanzwe dufungura ari nkeya nkeya cyane dolari 12 ku kwezi twasabye neza nimba byoshoboka ko boduhereza ni dolari 30 ku kwezi ku muntu kugira umuntu aza afungura ifungurwa zingana basi ni dolari imwe
muri uyu munsi mukuru umuyobozi uhagarariye HCR muri teritwari ya Fizi Bwana Cyprien Cyonyo avuga yuko ibi bibazo byose izi mpunzi zamugejejeho bazabishakira igisubizo hanyuma bakigeze kuri komite directeur y'impunzi z'abarundi ziri murongwe na Rusenda uyu muyobozi wa HCR akomeza kuvuga yuko inkunga ya HCR yagabanutse bikurikiranye n'ubwishyu bw'impunzi zigenda ziyongera ku isi ubwo hizizwaga uyu munsi mukuru wariwe impunzi ishyiramwe rya HCR ryagaragaje yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo hari impunzi z'abarundi 43,000 ariko hari abandi barundi bakomeje gusaba ubuhungiro muri teritwari ya Fizi na Uvira nubwo hari amanama amaze iminsi akogwa hagati ya HCR na leta ya Congo ndetse n'iy'u Burundi yo gushaka gutahura impunzi zifuza gutahuka mu gihugu cy'u Burundi ku bushake bwazo Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu
hanyuma ntara
ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyuma ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyuma ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Ku nshuro ya 19 u Rwanda rwarifatanije n'isi yose mu kwibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Ni umunsi usanze u Rwanda rucumbikiye impunzi zishika ku 150 ku rwego rw'igihugu uyu munsi wahimbarijwe mu ikampi ya Kigeme ihaye indaro impunzi z'abanyekongo zishika 2020 imwe mu bintu byaranze uyu munsi ya Kigeme harimo imiryango 49 yasezeranye kubana byemewe n'amategeko Sustain Azabe umunyekongo yatanguranye niyo kampi ya Kigeme nawe nyene yarasezeranye byemewe n'amategeko Eric Bagirubusa umenshi wa kuri ijwi rya Amerika Kigali mu Rwanda agaruka ku buzima bwiwe
kera menye ubwenge mvukira muri Congo mu nzozi zanjye numvaga nzaba umuntu ukorera muri mu gihugu cyanjye nkagiteza imbere kuko twa dufiteyo gakondo
Bwana Azale Sostene w'imyaka 26 y'amavuko numwe mu mpunzi z'abanyekongo zisaga 2020 zicumbikiwe ku butaka bw'u Rwanda mu nkambi ya Kigeme mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyamagabe kuri uyu munsi si yose zirikana y'impunzi Bwana Azabe yabaye umwe mu miryango 50 yasaziranye kubana byemewe n'amategeko yasezeraniye mu kagari ka Kigeme n'umunsi Bwana Azabe yabwiye ijwi rya Amerika ko ufite kinini uvuze kandi uzavuga mu mateka y'ubuzima bwe
navuga ko n'amateka niyo haba ejo cyangwa ejo bundi tugatahuka tugasura mu gihugu cyacu tuzirikana ko hari umunsi wa gatandatu noneho akaba ari umunsi wo kuba njye ubwanjye noneho narasezeranye mu mategeko nkaba mfite iyo mpamyabumenyi yo kuba nasezerana mu mategeko
Bwana Azabe Sostene yasize mu basezeranye kuri uyu munsi bari basanzwe babana biba ngombwa kubicisha mu mategeko kimwe nk'abandi bose mu nkambi ubushobozi bwo kwishimira umunsi nk'uyu ni buke ariko ngo barafatikanya
nyuma y'imihango turakirwa bakatugenera ibintu byadushimisha ari impano kuri uyu munsi ntabwo ari uvanga umunsi wo kwibuka gusa ahubwo n'impano ziba zihari n'ibindi byinshi cyane byatunezeza
Azabe n'ubuheta mu bana bane amaze imyaka 7 mu nkambi ya Kigeme ashimira urugwiro ubutegetsi bw'u Rwanda bwabakiranye ubutegetsi bubacumbikiye.
Twageze mu Rwanda baratwakira, badushakira ahantu ducumbika, batuza no mu majyepfo tuhada tutahazi. Ariko nyuma yaho baje kutumenyereza amashuri turiga, abafite ibindi bibazo bitandukanye babitaho nk'abantu bafite ibibazo by'ubumuga, ubwo bagiye babitaho. Icya kabiri nuko twishyira tukizana, ukaba washaka hanze y'inkambi tugashaka imirimo bakakwakira bakagukoresha nk'umuntu bizeye kandi w'inyangamugayo. Ibyo nibyo bintu bya mbere byiza.
Azabe amashuri abanza n'ayisumbuye yayigiye iwabo muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kubona imirimo mu gihugu nabwo bigoye guhaza n'abenegihugu bacyo ni ikibazo gikomeye. Namubajije uko apanga umunsi wa kibyuka.
Ngo umunsi wanjye uko ngupanga buracya nkajya gushakisha uturaka hanze y'inkambi, nkagenda ngakora utwo turaka naba ntaronse nkaza nkaryama, ubundi ubuzima tugategereza ubwo dufite n'abandi bafasha muri rusange. Mbona ubuzima dufite aha ngaha ntabwo ari ubuzima bavuga ngo buzagera aho bukugeza n'aho bugukura. Gusa icyo dushima tena dusubira inyuma gatoya ni uko Leta y'u Rwanda itwohereza abaterankunga bakaba baduha nk'imirimo izayidufasha wenda gutegura ejo hazaza, bikazadufasha gusubira iwacu muri Kongo hari ukuntu duhagaze tutarasubiye inyuma, haba mu by'ubuzima cyangwa se mu bindi by'imibereho rusange.
Mu mitekerereze ya muntu ahora n'indoto zo gutera imbere, nicyo kimwe no kuri Azabe wari muri uwo murongo, ariko aza gukomwa mu nkokora no kuba yarisanze ari impunzi nta kindi yabihinduraho.
Menye ubwenge mvuka mvukira muri Kongo, mu nzozi zanjye numvaga nzaba umuntu ukorera muri mu gihugu cyanjye nkagiteza imbere, kuko twa dufiteyo gakondo, dufite imirima, dufite amatungo. Ubwo rero kuba bitaragezweho ni ikintu cya mbere gituma numva nameze neza mu mutima ugeza na n'ubu.
Kimwe n'izindi mpunzi nyinshi z'abanyekongo ziri mu Rwanda, ibyifuzo byabo ni uko umwuka waba mwiza, amahoro akaboneka mu gihugu cyabo bagatahuka ku ivuko. Icyakora bitewe n'igihe bamwe bamaze, hari abatakaje icyizere bitandukanye na Bwana Azabe.
Icyizere ndagifite kuko duhere no ku bindi bihugu byo hanze tugenda twumva amateka yabyo byagiye ba mu ntambara, ariko nyuma yaho akaza kugeraho bakagirana umutekano. Ubwo natwe ntabwo ari twe tuzahora mu buhungiro, ikize ndagifite nka 50% yuko vuba cyangwa kera tuzatahuka.
Ubutegetsi bw'u Rwanda ku munsi nk'uyu nabwo nibyo byifuzo ko impunzi zatahuka mu gihugu cyabo, cyane ko buzirikana uko amateka y'ubuhunzi amera. Madame Germaine Kamayiresi ni ministre muri Ministeri y'Ibikorwa by'Ubutabazi bwihuse.
Umunsi mpuzamahanga w'impunzi ntabwo ari ikintu ubundi cyo umuntu yavuga ngo yishimiye icyo uwo munsi, kuko ubuhunzi ntabwo ari ikintu cyiza. Icyo tubifuriza nuko mwagasubiye mu bihugu byanyu, namwe mukagubwa neza nkuko abanyarwanda baguwe neza.
Umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana impunzi usanze ku isi yose habarirwa bahunze cyangwa bakuwe mu byabo basaga 70 million, benshi ku mpuzandengo ya 80% bari mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ku Rwanda by'umwihariko hari abagera 150%, 51% ni abanyekongo, abandi 48% ni abarundi. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, ikigeme Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda.
Ishyirahamwe Parsem ryishinze guhimiriza abarundi guhindura ingendo mu ntumbero yo gushika ku iterambere rirama, ritangaza ko ryiteguriye kwitura ababijejwe kugira ngo ryongere gusubira kwemererwa gukorera mu Burundi. Mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Ninahazwe, Faustin Ndikumana yavuze ko naho ingingo ihagarika ibikorwa by'ishyirahamwe ryiwe atabigeze amenyeshwa, arizeye ko azotunganirizwa.
Gushika kuri ino saa turavugana, iyo ngingo jewe ntayo nigeze menyeshwa ku mugaragaro. Twabimenye ku mbuga ngurukana bumenye tubibona byiruka. Mbere icyo gihe twari twegeze no kubaza muri minisiteri bagitanga uzabera binugangwa, twaza muri minisiteri kugira ngo nta keti babona, turabyihoro turayinda afite n'ibyaba ari harukumuri bazotubwira.
None ko muvuga ko iyo ngingo ubwanyu ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu c'u Burundi ari nabwo amashyirahamwe abarizwamwo rutarabibamenyesha, ubu ibikorwa vyanyu murabiba ndanya canke mwarabihagaritse?
Oya, kuvaho twumviye umwunganizi w'umushikiranganji avugiye ku radio, twaratanze kozinye kuba dusorokira mu ntara, ntawe uri karakora ibikorwa ku izina rya Parseme no ngaha i Bujumbura twabihagaritse.
Mwoba mwaragerageje kwegera ubwo bushikiranganji kugira ngo mubaze ico bwabahoye?
Nico tugiye kugira mu ntango y'indwi za kuko ikete riduherwa kuronka iby'ubushikiranganji ni kete twaronse tariki 19 z'ukwezi kwa gatatu ndabumva ni vuba uriyo kete rero yatubwira yuko ubushikiranganje bwemeje ko parteme ari cyamwe ikorira akora yisunza amategeko yitegeko rishasha rigenga amashyirahamwe
byari cyo nkishyirahamwe parteme gike kagiye barizitse
wenda ubiye ati izo serivisi juridike za dufelicita ndadufelicita ko turi ishyirahamwe ikora ibikorwa bigaragara mu gihugu ndabikubwiye neza kandi ukwikeka ahubwo no gutangara bose abantu baratangara
aho tugeze amaso ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye hariho nkaho tubona yuko mu byo mwaba mwarazizeho baharimwo yuko mwebwe ku giti cyanyu Faustin Ndikumana murongo yishamwe parsem mucafuza ishusho y'igihugu n'inzego zirongoye ico gihugu hama bakavuga yuko ivyo babinagamije guhungabanya umutekano w'abanyagihugu ivyo batozihanganira ivyo zagirije hayo ico mwa mubizi ko gafosta
ariko urumva nile jewe ntabwo akoraho natangaye ndumi bwa mbere hoho n'uwo kubwira yuko ucafuza ishusho y'igihugu yo cavuga ati kwigenekerezo iri naka iyi deklarasiyo washikirije ikicigwa wakoze ijabu washikirije byacurije igihugu gutyo cyangwa ati umutegetsi watutse ni kanaka none se iyo ariko barafata ingingo yandi mashyirahamwe cyangwa ikintu duhora twumva ko babwira ati bafatiye kuri iki niyo naho ngira Rwanda miliki barabwira icyo babahoye icyo bavuze ati babahoye
hama amwe mu ma Twitter yahana hanyu ku mbuga ngurukana bumenyi yaragarutse rekana rimwe mu byishamwe parseme ryatangaje misi yahera bamwe bakabibaza yuko ari naco gyo baryarazize harimo nkuko musaba leta y'u Burundi guhagurukira ikibazo c'ubukene nico ntaco mubona co bacarabayemo imbarutse guhagarika ibikorwa byanyu kuko bavuga ati
ibyo tubikora kuva tugishingwa ni ryari ga utaratubaze by'ubutunzi nibyaro taratubaza situation yo ubukene cyangwa iby'ubutunzi kandi kira noneho ntabwo dushyikiriza biva hanjye ni ibintu biri mu maraporo y'inzego za leta
muri iyo ngingo nayo yo boba barabasabye yuko nk'amashyirahamwe adakiranira ibyicaro bya politiki mutegerezwa no kwiga kuvuga neza igihugu cyangwa ubutegetsi buhari hama namwe mu kurundi ruhande mukavuga tuti turi ngaha nk'ijisho ry'abanyagihugu dukosora n'utukatagenda murumva ko ari nk'ahamwe mwukwemererwa gukora bizoshoboka ko bibangabanganwa ivyo babasaba ni ntumbero
yawe numva je ndaje twabara ko turakora ibyo dukosora ko ari ibintu bisanzwe kuvuga igihugu n'indi ari kandi ndavuga kwavuga ko avuga igihugu nabi igihugu gicafuzwa n'ibikogwa bimwe bimwe biba bigaragara n'ababikoze wewe uri kurasahura itunga y'igihugu wirinza ha vugira ikintu uri kuracafuza ishusho y'u Burundi wewe uri ko uri cyacanke ugira gute ndikura cyavuze ishusho y'u Burundi na nibintu nibivugwa n'abamenyesha makuru simwe mu bivuga ntibikwiragira uhise ntimeze nka viral umuntu acafuze igihugu gute cyabyo numva je
ngira ngo nako kantu ko kuvuga yuko ubutunzi aho bugeze atari heza cyane
none muri leta aho cyari bivuze bazi ko ubutunzi icyo ni kintu niyo leta iri kiravuga ngo duhanzwe n'ubukene ahubwo hari hageze aho tubyicarira igituma ibyo bukene ahubwo tuve muri soko niruze gupfa ubusa kuko ubwo bukene wanaje niwe butuma abantu bose basubira inyuma bagira gute duhinduye ingendo rero twe dufata duhindura ingendo kugira dushikire iterambere twifuza hari gukunda igihugu gusumbuko cyane noneho nta gihugu ndagikunda kuko cyarasomeje muri ibyo byigwa by'ubutunzi icyo ni ugifasha ari kugiterera ibyiyumviro n'ukuri
hari umukenyuro mutegekanya gukora muri parsema cyangwa muri komuri yumvira kugira ngo musubire kwemererwa gukora
dukurikiza amategeko twari tukubaha n'inzego uko ziri turazubaha n'amategeko n'uwo leta turazi ko ari urwego rwa executive executive nayo n'ubutegetsi bumwe hariho n'ubundi nawo wabutiye nka mugabo ibyo twe ntitubiraha nyuma twitura utubatubwira nyuma kuja kubona n'umushikiranganji tuzogenda aho ba ombudsman bose bajeje kumvikanisha leta yo yarenganije abantu cyo gituma ombudsman agiyeho kubera abazi ko na leta ishobora kurenganya umunyagihugu ni mediation entre l'administration et les citoyens twebwe nuko nyine ibyo tuzobicamo nyine tugende tuvuge n'umushikiranganji atwereke tubaze izo nzego zihari zose umushikiranganji w'ubutungane umushikiranganji bw'agakata y'akazi na muntu nizo nyine zuzibaza tujyanze tubandanye inzego n'abantu abantu nyene bishano kubaza no kuza n'abandi n'abandi afiyane bwa bakati n'abakaticari ibyo byo byose ngabo inzego nyene zihari tuguma ari zo twitura kandi byo guhagarikana byo twabyubashe nyene ko ari leta yabifashe ngatirimza ko leta nayo hari igihe iburana mu bandi gatsindwa leta ashobora kwihendigizwe n'abantu ibyo rero nibisanzwe birashika umuntu agafata ingingo ingarenganijwe hanyuma akarenganurwa uwo mvuge ko ibyo biti ari ibintu bidasanzwe je numva ari ibintu nyine twabimenye twabifashe nyine twabyakiri
shote mwese mukundi radio hejuru rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigakwingaha tuboneyeho kandi akanya kugushimira ingenieur yadufashe mu nyabwiziyuma hamwe na Jeffrey yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na Frederic Munikije amakuru nayo mwashikijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro umunsi mwiza.